nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwenye neza nchuti na mwe bakunzi wa Radio Nzamba agateka kawe sangu ikaze mbakuru ya Radio Nzamba yukuru wagata anuigi nikezu ya 19 ukwezi kwa rusama umwaka mbili na mirongi vina gata tu ayo tukwa wateguriye akabagizwe ningi ngo nguru nguru zikurikira. Umuntu umwe yarayishwe n'amahiri ku mutumba Kinazi muri komine n'intara ya Muyinga. Uyapfuye yari mu rwaruka rw'imbonera kure abantu batanu bakaba bahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Ibihano bigiye gufatwa ku mazu y'ubudandaji bw'amafaranga y'agaciro adashobora kudandaza ku kwezi $80,000 by'amadolari. Ibi byashikirijwe kuri uno wa kabiri na Dieudonne Murengera Ntwari atwari banki nkuru y'igihugu BRB. Impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Congo ziratewe umutima uhagaze n'umutekano muke wigaragaza mu ikambi ya Rusenda, aho muri iyo kambi abarundi muri ico gihugu bavuga ko barara ntibuca kubera umugwi w'abamayimayi bashobora kubatera. Mukanya inkuru imwe imwe ukwayo sangwe kaza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe no makuru twateguriye tuhere kuri ino nkuru iciye ku masonga. Niyo kindi David w'imyaka 41 impunzi y'umurundi yaba ikampara mu gihugu cy'Uganda yishwe mu ijoro ryakeye n'abantu batamenyekanye mu gihe karataha ku muhaniwe. Ikiziga ciwe kiba catowe mu gitondo hafi yo kuri umuhana kuri uyu wa gatanu. Nkuko ababibonye ubwa mbere bavyemeza ngo yarafise ibikomere ku mutwe bishoboka ko ho bari ikintu yakubiswe ari naco coba cabaye intandaro y'urupfu rwiwe. Mu gipolisi mu Buganda baremeza ivyabaye akamenyesha k'amatohoza yatanguye kugira ngo abamwishe bamenyekane. Tuve mu Buganda tugaruke mu gihugu c'Uburundi mu ntara ya Muyinga, aho mu rwaruka rw'imbonera kure ku mutumba Kinazi muri zone rugari ya komine Muyinga yapfuye mu ijoro ryo kuwa kane ushiro wa gatanu inyuma yo gushikanwa mu bitaro vy'i Muyinga. Amakuru ava i Muyinga yemeza ko yari yakubiswe n'abanyagihugu inyuma yo kubasotora abasanze aho bariko barizimya akanyota. Abantu batanu bakaba bahagaritswe ku mvo z'amatohoza Alain Majesté barenga.
Witavye Imana azi ku izina rya Yohani Murokozi batazira amashita yaba ku mutumba Kinazi zone rugari komine n'intara ya Muyinga. Nkuko amakuru ava ikinaza vyemeza, intandaro ya byose ngo niterabwoba yaje kugira ku mubyeyi w'umwana w'umwigeme yari yamumuhagaye ku telefone amwihaniza ko atosubira guturika umwana w'uwo mwigeme. Murokozi yarahejeje guhatsa gufata ku nguvu. Nkuko ayo makuru abandanya vyemeza, Murokozi ashitsa hose uwo mwana yadandariza kabare yashitsa amubaza ingene ashobora kumuhangara, aca mutegeka kugara kabare yariko aradandaza. Ingingo itashimikije abariko bibarivuna inyota muri ubwo bunywero kubera ko yari mbonera kure avuga kandi rikijana, kandi yavuga ko akomeye mu rukino rwa karate. Murokozi ari kumwe n'umusore yahora yigisha urukino rwa karate ngo baci batangura kugwanya abo bantu, hanyuma nabo barivuna ngo ndabari mu micungara yari ko habera ako kavuyo baza bamugwanya. Nyuma yo gukubitwa bikomeye yaciye ajanwa kuvurirwa mu bitaro bya Muyinga aho yavuye acikanira mu ijoro ryakeye. Amakuru ava Kinazi yemeza ko abantu batanu bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Yohani Murokozi akarinjiye mu mbona kure hari haciye igice cy'umwaka nyuma yo gusezerera umugambwe CNL.
Alain Majesté barenga arakenuye. Tuve i Muyinga duce tumanuka hariya mu manuka bw'Uburundi mu ntara ya Bururi. Abantu babiri baraye bakomeretse batemwe imipanga muri komine n'intara ya Bururi. Ibitigiri by'abitwa n'abakomereka batemaguwe imipanga muri iyo komine bikaba biguma byiyongera kuva muri ndamukiza uyu mwaka, aho abagera kuri batatu bamaze kwicwa abandi benshi bagakomereka. Edi Claude nini nahazo.
Umwe muri abo baraye batemaguwe n'umukenyezi w'imyaka 38 Languide Kamikazi yatemaguwe mu mutwe no ku maboko asanzwe mu nzu y'abamwo ku mutumba Mugozi komine n'intara ya Bururi igice cya 5 z'ijoro. Uwo mugizi wa nabi ngo akaba yinjiye aciye mu idirisha. abana biwe babiri ngo bakaba baragerageje gutabaza ariko ababanyi ntibaza gutabara. Ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi muri komine Bururi. Mu gipolisi bakanegura ko ababanyi batatabaye kuko uwo mugizi wa nabi atamenyekanye yari yafashwe n'abo bana babura gitabara. Abantu bataramenyekana igitigiri harimo muramukazi w'uyo yatemaguwe yanse gutabara bakaba bamaze guhagarikwa, uwundi yakomerekejwe hakoreshejwe igipanga n'uwitwa Niyongabo aba ku mutumba munini zone munini ya komine n'intara ya Bururi nyene. Wonawe ngo akaba yakomerekejwe kuri uyu wa kane igice saa 9 z'umuhingamo n'abantu yasanze mu nzu asanzwe abamwo ahakora, ngo bakaba bari bahazanye abigeme boba bagomba kuhashurashuriza abirukanye baca batora igipanga yaravuye gucisha ubwatsi bw'inka barakimutemaguza. Abigeme babiri n'umwe mu bahungu baraho bakaba bamaze gufatwa. Tubamenyeshe ko hamaze iminsi hibonekeza umutekano muke mu ntara ya Bururi cyane cyane muri komine Bururi, aho kuva mu kwezi kwa kane gushika ubu hamaze kwicwa abantu batari bake bakaba bakomereswa hakoreshejwe ibipanga. Abantu barenga 10 bakekwa gukora ivyo vyaha bakaba bamaze guhagarikwa n'igipolisi.
Edi Claude nazwe arakenuye abanyagihugu muri komine Giharo ntari ya mukumoso mu ntara ya Rutana bidogera buramatari w'intara ya Rutana urivye nibitanga ko bakoresha ntabahe agahembo cyangwa akaba agahembo kintica nikize mukubaka ishuri ryisumbuye ry'imyuga muri iyo komine. Iyo nyubakwa y'ishuri niyo buramatari agomba kurata mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bucagendera komine Giharo kuri uyu wa gatandatu. Inkuru tubaza Olivia Gakim.
Abo banyagihugu bo muri komine Giharo bavuga ko bariko bagirwa kwitera bwoba na Olivier Nibitanga arongo intara ya Rutana mu ntumbero yo kubakoresha ibikorwa byo kubaka ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga ETS Giharo kugira aronke ico yerekana mu kiringo amazi atwara iyo ntara. Ni mu gihe yitezwe kuri uyu wa gatandatu urugendo rw'umukuru w'igihugu muri iyo komine, aho bavuga ko agomba kubaha agashahara k'3,000 kukora ibikorwa byo guhereza bitumuyede hamwe n'ibihumbi 2 kumwubatsi mu gihe basanzwe bakorera 5,000 kumuyede hamwe no hagati y'amafaranga 12,000 na 15,000 kububaka. Aho ngo barateye ubwoba banabwirwa ko batabikoze bazokubitwa, ubu rero bakaba bahabwa ibabita hakaba hasigaye hakora imbonera kure nk'uko uno munyagihugu bitubwira. Kuri iyo myidogo yose uruganda rwa radio Inzamba Gateka Kawe rwarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga ngo agire ico ashikiriza ku vyo yagirizwa ruramukena kuko telefone yiwe yari izimije.
Olivier Gakima arakenuye. Tumira mate duce tubandanya n'amakuru twabateguriye.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri www.inzamba.org.
Amakuru twabategurira abandanya mu gisata cy'agato y'akazi na muntu ihohoterwa ku mubiri cyangwa rifatiye ku majambo rikorerwa umwihesha w'amakuru Florian Irangabiye yerekana neza ko ubucamanza bw'u Burundi atatumariye abarundi n'u Burundi, bicikirizwa na Apollonia Simbizi umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abarundi ba mu gihugu cya Canada ABC Canada. Abivuze nyuma yaho ku mugoroba wa kabiri w'inondwe urongoye ibohero rya Muyinga yasanze umumenyesha makuru mu cumba apfungiwemo akamukubagurira ku gitanda aryamyemo, yongera amubwira amajambo yo kumutyoza biteye isoni. Ku bwa Apollonia Simbizi ikubagurwa rya Florian Irangabiye riraba uwo ari we wese harimo n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nitumwumvirize.
Alliance des Burundi du Canada iratera ivyatsi iyo nyifato y'abategetsi bakubagura abo bajejwe gutunganiriza mbere naho boba bari mu bushu, kuko nabo bafise ibagira barafise amategeko abakingira. Ku vyerekeye umumenyeshamakuru Florian, uretse ko afungiwe ivyiyumviro n'umwuga wo kumenyesha amakuru, ntivyumvikana na gato ko mwibohero ahohoterwa. agakuwa gurgwa. Na chane chane bikagirwa nabo baje kumukingira no kubahiriza agateka kazi na muntu akari kose n'agateka kumufungwa muri ako gasho si ubwa mbere ahohoterwa. Ubu rero igitangaje umuntu yo kwibaza igituma bisubira kandi bigakorwa n'umurongozi ajejwe gukingira abafungwa akongera akamutega iminsi agakoresha amajambo y'amacakubiri afatiye mbere no kubwoko. Floriane Sumwicari ni kuki yo fatuko n'abishanyi ntibafatuko ni bara ku butungane bw'igihugu ni kimenyetso ko umunyagihugu atamategeka mukingira cane cane igihe ari mu bibazo noneho akaba ari no mwibohera. Nico gituma abategetsi bakwiye gukurikirana ibiriko birakorerwa Floriane babihagarike hanyuma bamurenganure.
Tukiri mu bijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu nyine ishira hamwe FDDH gishinze guhanda agateka kabari mu bibazo irabajwe cyane n'umufungwa azwi ku izina rya Ngendakumana Leonidas yakubiswe na bagenzi we mu iboherero rikuru rya Gitega gushikaho asandaba hari mu ijoro ry'uku wa 14 rishyira wa 15 rusama uyu mwaka. Jeremero kuki arongoye iryo shirahamwe asaba ko abakoze ako kabi kabishe bohanwa hakurikijwe amategeko ntibakingirwe ikibaba narya bose bazwi tumutege yompe.
Haraheze imyaka itari mike ububisha nk'ubwo bukogwa mu mabohero atandukanye bamwe bagasindikarizwa ubuzima abandi bakagera naho bahasiga ubuzima abakoze ubwo bubisha ugasanga baheza bagakingirwa ikibaba n'abarongoye amabohero hamwe n'abategetsi bo mu butungane mu kuburizamwo amatohoza maze ivyo vyaha bikaba akamizwe n'ingoma canke bakarondera abandi babigerekako. Ivyo abarongozi mu kubikora rimwe na rimwe haba hagiyemwo ibiturire canke gutinya ko bibagarukako kumvo iyi canka iyindi. Inyuma y'uru rupfu rw'agashinyaguro Leonidas yagiriwe turababajwe no kumva ko abapfungwa bariko barasaba ubutungane aribo baheza bagatotezwa. Kuva bibaye abanyororo bose baratswe uburenganzira bwo kurabwa n'imiryango yabo abashika 40 barahawe transfer bajanwa mu yandi mabohero muri bo 11 bajanywe mu mibohero rya Ruyigi 9 bajanywe mu mibohero rya Muramvya 20 bajanywe mu mibohero ry'Ibujumbura benshi muri bo nabari ku ma dossier ya politique nabajanye Ibujumbura bashikijwe mu kibanza bita Tingatinga aho bizwi ko ari ikibanza co guhohoteramwo abagirizwa ko bakoze icaha nabo birirwa banyegejwe hagati y'impome z'uruzitiro rw'ibohero mu ijoro naho bakarazwa mu kigo c'abakenyezi ubutungane bugira amatohoza yigenga bagaha igisata c'ubuvuzi gukora amatohoza nyezina yatumye Leonidas yahasiga ubuzima maze abakoze ico caha bose harimwo n'abariko bagerageza guhuvya amatohoza bahanwe hisunzwe amategeko. Birakwiriye ko ubushikiranganji buraba ivy'agateka kazi na muntu bwugurura ibiro kwibohero ryose maze bugashiraho umukozi akurikirana iyubahirizwa ry'agateka k'abapfungwa. Ntiduhengeshanya gusaba ko iyo migwi y'abanyororo ijejwe umutekano irandugwa burundu maze umutekano ugakogwa n'inyamiramabi nk'uko amategeko y'amabohero abitegekanya.
amakuru twabateguriye tubandanize mu gisata cy'ubutunzi. Ibanki nkuru y'igihugu iragabisha amazu adandaza amafaranga y'agaciro adakurikije amategeko ko ibihano bigiye kugwizwa inshuro 10. Diodone Murengera ntwara rongo ibanki nkuru y'igihugu akabivuze kuri uno wa kabiri mu nama yakoresheje abasaba bakora akazi ko kuvunja amafaranga y'agaciro. Yamenyesheje ko inzu itazoshobora kuba yadandaje amadolari angana n'ibihumbi 80 ku kwezi izoca yugagwa. Tega amatwi Diodone Murengera ntwari arongoye ibanki nkuru y'igihugu.
Dufashe tukaraba yuko aho mukorera mu gapanga, tukaraba yuko mutegeza guhemba abakozi, tukaraba yuko mutegeza guhana inyungu ntoya, tugafatira ku nyungu y'imiliyoni 10. Dufate ibiro dushanje yuko yunguka imiliyoni 10. Kugira ngo wunguke imiliyoni 10 bisaba n'imiburiburi kuba waragize transaction chiffre d'affaires itari munsi miliyoni 250 ku kwezi. Izo nazo uri kurabiraba ni autour y'ibihumbi 80 by'idolari kuri ico biro dosange itazerekana yuko yadanaje 80 ku kwezi yose irafutwa. Biro dosange itazerekana yuko ishoboye ifite capacity yo kugura 80 ku kwezi kandi kabidandaza voie officielle yose irafutwa. Icyo ni icya mbere. Ubona atabishoboye aba aravuyemo hakiri kare. Kuri ubwo indwi zibiri za mbere ni ukuvuga iyi ndwi n'indwi nsa ni indwi temuwe, ubutazoba arabona yuko ashobora kugera muri mwake iugare avemo. Tuzosigana biro zo muri banki cyangwa dusigane biro imwe cyangwa zibiri mugabo zikora zeza amategeko. Ikindi nacyo ako duhangana na biro dushanje iri kirakora nabi, tuzuhangana n'umuntu ku gite ku mutwe wiwe yipfuza yuko abona ati jewe ndahagurutse wamye igihugu. Iyo ni ingingo ya mbere. Ubwa kabiri, ku bihano by'amafaranga 500 mubona yuko ari ibihano bitoya, twifuza ko mukorera mukuri. Ibihano bigiye kugwizwa n'inshuro 10 aho wacibwa amande 500 uzocibwa miliyoni 5, aho wacibwa imiliyoni uzocibwa miliyoni 10. Gutyo uwumva yuko aje gukora muri uno mwuga awushoboye awukore, utawushoboye naho aje gukora ibindi.
Ku bwa Faustin Ndikumana ngo ibanki nkuru y'igihugu siyo yonyine ikwiye gutorera umuti w'ikibazo cy'ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu. Ibyo bishikirizwa n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba anarongoye ishyirahamwe Parisem. Faustin Ndikumana kubwiwe kubona umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu amenyesha ko amazu avunjisha amafaranga y'agaciro ategeza gukoresha amafaranga angana n'ibihumbi 80 by'amafaranga y'Abanyamerika n'imiburi ibiri ku kwezi ngo ni byiza, kuko ibanki itegerezwa gukurikirana amafaranga iba yabahaye kugira ngo bakore bunguka. Arongera agahamagara leta gushyiramwo umwete no kurondera amafaranga y'agaciro. Ubushikiranganje bwose bugakora bwitwararika kwinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu ni mutege yompi.
Ubusanzwe ingingo ziriko zirafatwa ni banki nkuru y'igihugu ni ingingo zumvikana. Banki nkuru y'igihugu itegeza gushyira mu cyo bita moralisation mu bintu by'amadovize, kandi mu mabiro dushanje amaze kwemerewe gukora acakorana ni banki nkuru y'igihugu mu gihe atanguye kwakira amafaranga ibanki nkuru y'igihugu yayahaye. Umva bamaze kwakira amafaranga banki yahaye bategeza gukurikiza amategeko ibanki nkuru y'igihugu yabahaye, kuko imatanga ibaha amahera kujya kwa mabanki barabikora, nuko bitegerezwa kugenda. Gusa icyo ndiko ndabona nuko mbona kumenga ikibazo cy'amafaranga y'agaciro womengo gihugu gihebegwa ibanki nkuru y'igihugu yonyine ko ari izogitorera inyishu, ni kumenya yuko ikibazo cy'amadovize gihera ku bukene bwayo, urabyo dushorera hanze n'iyo tugurira hanze, ni kumenya ko n'abandi bashikirangaje muri leta zigeza guca bafasha na cyane cyane bakaza bararaba yuko umuti uzoboneka ari uko turiko turongereza amahera dukura hanze y'amadovize. Turaba tuti mbega mu burimyi n'ubworozi ikawa icyayi pampa yuko biriza amadovize neza, twivuza mbega mu bushiranganje bw'ubutayi n'agataka amamina rikarinza amadovize akwiye neza, mu budandaje n'amahinguriro no muri na turizi bakarabeswe turizi rikarinza amahera neza, eska bwiza tunga bo hanze barinza amahera, hanyuma kuraba mu migenderanire eska imigenderanire y'Uburundi n'ibindi bihugu canke n'abafashe icyaba kugira infasha yodime dume 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 changa wa dusigi kiluundi wa kazo wana muli statistiki ripura mafranga wali kari yongea ni uo muti mkuru franga ki yongira kuko ifida balance commercial usangi kili deficitere kibazo shama dobiza ni kiwa kila atori nishu neza nugutunga nyaneza makabonete mugavo ni waza kwa kugira na wa shoreli binu haanze wa bigulila haanze wa zizi wa hamaira kuye mawana nukai madovize ayo kubigura azo wali karaboneka na iba nyunguru igi hugu yoyo tegeza guhama gani la wana wakuliza mategeko mugihe ili kilawa heleza masaranga nilinu yumvikani ya se kumyatuti mbega lika ili kila tanga mwabanga likara kuida maimortasyo yose tukenera change harachabura izeni za statistika wanazo agenda bararaba wakamiyati ya mashora kubone kangana kucha changa hata wane kangana kucha mugavo kiba nyunguru igi hugu istaba mabiro dosho kurekeza mategeko mugihe ili kilawa heleza masaranga nilinu yumvikani.
Dokumenti ya mugogo cha Republika yani intwaro rusangi ya Kongo umutekano w'impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo yanira intwaro rusangi ugu muhungabana kuva inondwi itangura nta munsi canke ijoro ricijana bamwe mu barundi bahungiye muri iyo kambi batagiriwe nabi nabo bavuga ko ari abamayimayi ngo bakubitwa inkoni ziri hagati ya 50% gushikubu ico bahogwa ntikiramenyekana ku mugoroba wejo ku munsi wa gatatu abamayimayi ngo barabosha abantu ibyo bigatuma haba ukwinubana impunzi z'abarundi zikavuga ko zitabona ibigiye kuzishikira mu minsi za inkuru ya Pierre Gahungu
nkuko bishikirizwa na Olivier Iranzi Ntumangende umuvugizi w'urongoye komite ijejwe impunzi mu ikambi ya Rusenda ngo iminsi ne yose irarangiye atagahengwe impunzi zo muri iyo kambi zose zirigwa zikongera zikarara mu ruhagarara kuko zamaze yiteze ko abamayimayi baza kubagirira nabi barabakubita inkoni nyinshi ziri hagati ya 50% ataco babaziza bigatuma haba icuka kibi hagati y'abo bamayimayi n'impunzi z'abarundi. Umviriza Olivier Iranzi Ntumangende.
Ego hamaze iminsi ibonekeza kuvuga ko agahohotero karakoregwa bamwe mu mpunzi zirano mu nkambi ibyo rero bikagaragara yaho ku munsi wa gatanu hari umwe yafashwe araborezwa igufa arakubitwa umubiri wose ucika ibisebe mu nkambi naho hari abafatwa hirya y'ejoro bakwiye mu nzu baramukubita baramena igufa abandi barakubiswe umwe akubitwa inkoni 68 uwundi akubitwa inkoni 50 uwundi amwandikira ijana ageze ku 75 banagira ate baramureka baca baca amande rero ivyo byamaze kudutera umutekano muke ruhagarane rwinshi mu nkambi imisho bafatiye n'igiki rero twavuga yuko mu minsi itari miremire abarifiye mu nkambi ya Rusenda bose bagiye kumugazwa n'inkoni zifatiye kuri aba abita ba reserviste zimvuka gihugu biboneka yuko biteguye gushirwa mu gisoda cya leta rero gushika amasaha biragaragara ko inkambi iri mu hagara n'umutekano muke bikaca bigaragara n'ejo ku mugoroba ejo hahise hari ku munsi wa gatatu harabaye izindi nduru kandi mu gatungura gatatu amayimayi baraho abantu barabakubita baragirane kai binyene biteye isoni.
Asaba abategetsi ba Kongo igisata kijejwe impunzi HCR n'amakungu guhagurukira ico kibazo kuko gushika ubu abo barundi batazi ico bariko barazira.
Rero twosaba leta ya Kongo guhagurukana ntaryo barabicokogwa amashyirahamwe avugira impunzi mu karere ka Afrika bishobotse navugira agati akazi na mu kazi na muntu kugwego gwisi nka yimara coach bakaraba ukuntu bashobora kugira amatohoza yimbitse kubijyanye n'impunzi y'impambi ya Rusenda ko zirahohotewe cyane ama impunzi yandi zisaba gufatana mu nda muri kino gihe biboneka yuko turi umutekano muke ntagire umurefugee kugwa mu nkambi ngo atwawe nabo bantu ngo bagiye gukora ibintu biriya hiyo kuko niho benshi bakunda kuba bahura n'ibibazo.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka abo muri HCR canke Didier Numbi arongoye ikambi y'impunzi ya Rusenda kugira ngo bagire ico babivuze ko ariko rero amakuru yavuye dushikira nuko mu mubonano igipolisi cagiranye n'abaserukira impunzi bemeye ko inyeshamba z'abamayimayi zinjiye mu ikambi.
Pierre Gahungu arakenuye ihohoterwa rikorerwa impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'impunzi ya Rusenda mu gihugu cya Kongo ihana intwaro rusange ririyamirizwa n'abahanira agateka k'impunzi ku bwa Leopold Sharangabo icegera cy'urongoye ishirahamwe CBDH vikari ihanira agateka k'impunzi ziba mu makambi ngukiwa arinoko ayumabi yosa kogwa naba maimaji bayakora barikumwe nabari rumote kano mugihugu cha Kongo tumutege yom
amabi akorega impunzi z'abarundi zisanzwe zarahungiye mu makambi y'impunzi y'urusenda na Murongwe muri Kongo akogwa cane cane n'imigwi itwaje ibirwanisho ahanini umugwi w'abamayimayi nayo kwiyamirizwa n'umuntu wari wese n'amashyirahamwe yose n'ibihugu byari byo byose kuva rero impunzi z'abarundi zishitse mu kambi impunzi ngaho muri Kongo bamwe babo bari mu bibazo bijyanye no guhohoterwa kugirirwa nabi kandi bigakorwa nabo mayimayi mu maso y'abo bapolisi cyangwa abasirikare basanzwe bacungera iyo kambi impunzi ikindi kibazo cyane nuko usanga ahanini ayo mayo yose aba yakorana kubw'ibyo rero twebwe muri Sebidashibikare dusaba ubwa mbere na mbere guverinoma ya Kongo gufata ikibazo cy'impunzi mu minwe turasaba kandi hashere kubandanya ivugira impunzi ibwira leta ya Kongo mbere ibwire n'amakungu kugira ngo izo mpunzi z'abarundi zishobore kubaho mu mahoro n'umutekano bibaye ngombwa nasabe ko abarundi bashobora kwimurirwa mu bihugu birimo umutekano canke mu mazone ahandi hantu hashobora kuba umutekano kugira ngo zishobore kubaho zidigembya zishobore kubaho mu mahoro n'umutekano turasaba kandi amakungu gukurikira hafi ibiriko birabera muri Kongo ibiriko birashyira izo mpunzi ariko kandi akanatera ivyatsi ayo mabiyo migwi iriko irakorera impunzi zisanzwe ziri mu maboko ya leta ya Kongo hamwe na HCR
ni kuri iyo nkuru ivugwa mu mutekano muke impunzi ziri mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo duciye dusozerera ano makuru twabateguriye nshimire mwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza Bonfils Niyongere nayo ndayabashikiriza nkabifuriza kurana urweze mu byanyu no mu banyu na gahwana